iyi ni Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ibugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19.22. Mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu. Muri we nshuti mwese mututeza amatwi ni Fidel Niyongabo abaramutse abayikaze mu makuru y'aka kanya. Mu Rwanda umushikiranganje ajejwe amagara y'abantu yatanguje indwi yahari ubuzima mu gihugu.
Twarushaho kwegereza serivisi abaturage komatanyirije hamwe dushaka gukemura ikibazo tufitiye imibare mishyashya cyane cyane ku kibazo cyo kugwingira ikibazo cy'ibiro bikeya ugereranyije n'uko umwana angana.
Uyo ni umushikiranganje ajejwe amagara y'abantu mu Rwanda Daniel Ngamije. Ikambi ya Nyarugusu ibamwe impunzi z'abarundi hamwe n'abanyekongo niyo ya mbere yakiri incancho z'ikiza cya COVID-19 mu makambi y'impunzi yo mu gihugu cya Tanzania. Ishyirahamwe ry'abaganga muri Sudani batangaje uno munsi ku wa mbere ko abandi bantu babiri bapfiriye mu bitaro inyuma y'uko bakomerekejwe n'isoro mu gihe cy'imyiyerekano yabaye ku munsi w'Imana yo kwiyamiriza kudeta yabaye mu kwezi guheze. Idonido ry'amakuru avuga hirya no hino ku isi. Ishyirahamwe ry'abaganga muri Sudani batangaje uno munsi ku wa mbere ko abandi bantu babiri bapfiriye mu bitaro inyuma y'uko bakomerekejwe n'isoro mu gihe cy'imyiyerekano yabaye ku munsi w'Imana yo kwiyamiriza kudeta yabaye mu kwezi guheze. Iryo shyirahamwe rivuga ko igitigiri cy'abamaze gupfa baguye mu myiyerekano yabaye ku munsi w'Imana kimaze kugera kuri 17. Abandi barenga 200 barakomeretse igihe abajejwe umutekano bakoresha insoro zica n'imyuka ibabaza mu maso kugira bashwiragize abari mu myiyerekano ku mugwa mukuru Khartoum no mu gisagara bifatanye cya Omdurman. Mara abajejwe umutekano barahakana ko bakoresheje insoro zica bavuga ko bakoresheje imyuka ibabaza mu maso kubera abari mu myiyerekano bateye ibiro by'igipolisi. Bamenyesha ko abapolisi batari munsi ya 39 bakomeretse igihe bariko bahangana n'abari mu myiyerekano ku munsi wa gatandatu uheze. Iyo myiyerekano yabaye mu gihe igisirikare kiriko gitsimbataza ubutegetsi mu kugena urwego rushasha rujejwe kuyobora igihugu. Urwo rwego ruyobowe na General Abdel Al-Fattah Burhan rwakoresheje inama ya mbere ku munsi w'Imana urangiye rwatangaje ko leta y'igisivili izoshyirwaho mu minsi iri imbere. Umuhungu wa Colonel Kadhafi yitwa Saif al-Islam yandikishije kandidature yiwe mu matora y'umukuru w'igihugu ya Libya ategekanijwe mu kwezi gutaha. Thomas Yamirindi arabandanya inkuru.
Kugeza ubu nta waruzi aho Saif al-Islam yarahereye. Muri revolution yakuyeho ubutegetsi bwa se mu 2011 yatawe muri yombi afungwa n'umutwe witwaje intwaro wahitwa Zenten mu burengerazuba bwa Libya. Mu 2015 uyu mutwe wamukatiye urugo gupfa ariko uza kumurekura mu 2017. Kuva icyo gihe yasaga n'uwazimiriye ahantu hatazwi. Gusa mu kwezi kwa karindwi gushize yavuganye n'ikinyamakuru New York Times cyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika atangaza bwa mbere ko aziyamamaza mu matora y'umukuru w'igihugu. Aherekejwe na voka we yiyandikishije mu biro bya komisiyo y'amatora mu mujyi wa Seba mu majyepfo ya Libya. Amatora yo kuri 24 y'ukwezi gutaha azaba abaye aya mbere na mbere mu mateka ya Libya. Saif al-Islam w'imyaka 49 y'amavuko ni umwana wa kabiri wa Muammar Gaddafi. Ashakishwa n'urukiko mpanabyaha mpuzamahanga ruhoraho CPI kuva mu 2011. Rumukekaho ibyaha byibasiye inyokomuntu yaba yarakoreye rubanda muri revolution. Umuvugizi warwo yabwiye itangazamakuru ko ntacyo kandidatire ya Saif al-Islam ibihinduyeho.
Urakoze Thomas. Leta ya Amerika yakiye neza irekugwa ry'umumenyesha makuru w'umunyamerika Daniel Fenster yarapfungiwe muri Myanmar. Byatangajwe no munsi kuwa mbere n'umushikiranganje ajejwe imigenderanire ya Amerika n'amakungu Anthony Blinken. Blinken yavuze ko yarapfungiwe ubusa muri Myanmar, amenyesha ko Fenster azosubira kubonana n'umuryango wiwe vuba mu gihe babandanya gusaba irekugwa ry'abandi bapfungiwe ubusa muri icyo gihugu. Daniel Fenster aheruka gucirwa igihano cy'imyaka 11 ibikorwa biruhije inyuma yuko amaze hafi y'amezi atandatu mu munyororo. Fenster yari umwanditsi mukuru w'ikinyamakuru gikorera kuri internet Frontier Myanmar ku munsi wa gatatu w'indwi irangiye yari yagiriwe icyaha cyo gukwiragiza amakuru y'ibinyoma kandi aturira kuba yavuganye n'amashyirahamwe atemewe n'amategeko no kuba yarenze ku mategeko agenga impapuro z'inzira bita visa. Niwe mumenyeshamakuru yari aronse igihano gikomeye cyane mu bamenyeshamakuru indwi bagiriwe n'ibyaha kuva igisirikare gikuyeho leta yari yatowe n'abanyagihugu ya Aung San Suu Kyi mu kwezi kwa kabiri. Ishyirahamwe mpuzamakungu rimenyesha ko abamenyeshamakuru, abakuru b'ibimenyeshamakuru cyangwa abasohora ibimenyeshamakuru atari munsi ijana na 126 batawe mu mvuto kuva abasirikare bafashe ubutegetsi muri Miyama. 47 muri bo baracapfunzwe naho benshi muri bo bataragirizwa ibyaha. Ayo yaramwamwe mu makuru makuru avugwa hijya no hino ku isi. Radio Ijwi rya Amerika ibandanya kwashikiza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda Washington DC. Mushobora no kudukwikirana kuri Facebook no kuri site yacu ariyo web3@ radio yacu vewa@.com. Mukanya amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini mu Rwanda kuri uyu munsi wa mbere umushikiranganje rwa magara y'abantu yatanguje indwi yahari ubuzima mu gihugu. Ibindi kuri inkuru na Asunta Kaboyi.
Ministre w'ubuzima Dr. Ngamije Daniel niwe watangije icyumweru cyahari ubuzima bw'umwana n'umubyeyi. Iki gikorwa cyabere mu kigo nderabuzima cya Kinyinya mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali ariko cyanakorewe no hirya no hino mu gihugu. Nkuko byasobanuwe na Ministre w'ubuzima Dr. Ngamije Daniel yavuze ko kuri iyi nshuro abaturage bazegerezwa serivisi.
Igishyashya kigiye kuba twarushaho kwegereza serivisi abaturage dukomatanyirije hamwe dushaka gukemura ikibazo tufite imibare mishyashya cyane cyane ku kibazo cyo kugwingira ikibazo cy'ibiro bikeya ugereranyije n'ukumwana angana ikibazo cy'abana bacikanywe n'urukingo rwa rw'imbata ku babyeyi batabasha kuringaniza urubyaro kandi babyifuza. Kumva rero kuzana izi serivisi tukazigeza mu bigo nderabuzima byose mu gihugu ndetse no ku mashuri n'ahandi hose hazatoranywa kubera yuko hegereye abaturage kurushaho kandi tukahageza ibikenewe byose ari inkingo ari imiti biza gufasha.
Minisiteri y'ubuzima yavuze ko kuri iyi nshuro kandi aribo bwa mbere abantu bakuru bagiye guhabwa ikinini kibavura inzoka.
Twajyaga dutanga nk'imiti yo kuvura inzoka abana kugeza ku myaka 15 ariko ubu n'abantu bakuru turaza kuyibaha kuko babana n'abo bana. Iyo umwe rero afite izo nzoka ubushakashatsi bwatweretse ko afite uko yanduza umuryango n'abantu bakuru tuzatanga ibyo binini byo kubavura inzoka zo mu nda. Inzoka zo mu nda ni ikibazo gihangayikishije Minisiteri y'ubuzima. Mu bushakashatsi twakoze nko mu bigo by'amashuri matoya abana bageze kuri 40% twagiye dusuzuma umusarani wabo dusanga bafite inzoka zitandukanye. Ni ukuvuga ngo hari ipfundo tutari twafundura neza kugira ngo tugikemure mu buryo bwa burundu.
Minisiteri y'ubuzima yatangaje ko kuri iyi nshuro abana bagera ku 170 bacikanywe bazakingirwa indwara y'imbasa. Ikibazo cy'abana bagwingira cyongeye kuvugwa nk'ikizavugutirwa umuti muri ubu bukangurambaga. Umuyobozi w'ikigo gishinzwe imirire imikurire no kurengera umwana na Dini Gatsinzi avuga ko muri iki cyumweru cy'ubukangurambaga bwo kwita ku buzima bw'umubyeyi n'umwana abana bafite ikibazo cy'imirire mibi bazafashwa.
Abana 300% baragwingiye mu Rwanda ariko utwavuga kuri 18% muri ripoti ibanza kugira ngo urugendo uracyahari ntirurerure. Gahunda ya guverinoma y'u Rwanda ni uko kugira ngo 2024 baba ari 19% gusa 19%. Ibyo rero birasaba ingufu zacu twese. Gahunda yose kuva ni nyinshi urabizi ko hari intungamubiri sanatanzane umunsi zawongera mu gihe bwa mbere basanga abo bana bahawe igikoma cya shisha kibondo ndetse no mu turere tumwe tw'igihugu twazahajwe cyane hari ababona no mu budehe bwa kabiri barabibona. Ibyo rero ni gahunda nyinshi hari ugushesha ngo mbonezamikurire hari kwita ku babyeyi kumenya guteka indyo yuzuye ibikoni by'umudugudu.
Ababyeyi bakanguriwe gushyira imbaraga mu gushakira abana babo indyo yuzuye. Bamwe mu bavuganye n'Ijwi rya Amerika bagaragaje ko ikibazo cy'ubukene ari cyo kibakoma imbere.
Ababyeyi batajya babasha kuba babonera abana babo umwanya kuko harimo nk'abo ubona bagenda bakagira nk'abana abandi barumuna babo cyangwa bakuru babo bakagenda. Urumva ngo nimba yamusize mu gitondo wa wundi yamusize ntago ari bwamwiteho aragenda cyane cyo bikonje n'ibyo ari bwamuhe ntare bwabasha kumushuhiriza harimo n'abyuka bajya gusabiriza. Iyo atabibonye rero urumva ntago abasha kuba yamugaburira.
Ibara tangazwe na Ministeri y'Ubuzima kuri uyu wa mbere igaragaza ko mu Rwanda akira ababyeyi bagera kuri 36% ku ijana batarabasha kugana serivisi zo kuringaniza imbyaro. Iyi Ministeri kandi inongeraho ko akigaragara abana bagera ku 8% nabo bafite ikibazo cy'ibiro bike bitagendanye n'imyaka yabo. Ministeri y'Ubuzima yongeyeho ko akira ababyeyi bagera kuri 56% batisuzumisha inshuro zose zagenwe mu gihe batwite. Icyumweru cy'ubukangurambaga bugamije kwita ku buzima bw'umubyeyi n'umwana cyatangiye kuri uyu wa mbere kizasozwa tariki ya 26 z'ukwezi kwa 11. Iki cyumweru gifite insanganyamatsiko igira iti "Twese hamwe duhagurukire kurandura imbasa, dukingiza abana bacu, duhashya n'ibibazo bibangamiye ubuzima bwacu." Asunta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, i Kigali.
Urakoze Asunta. Ikambi ya Nyarugusu ibamo impunzi z'Abarundi hamwe n'Abanyekongo niyo ya mbere yakiriye incancho za COVID-19 mu makambi impunzi yo mu gihugu cha Tanzania. Idonido kuri inkuru na James Joven.
Hafi imyaka ibiri iriko irarumana kuva ico kiza gitanguye kuvugwa mu gihugu c'Ubushinwa mu mpera z'umwaka w'2019 kubwo gushika n'ubu Abarundi batuye mu nkambi za Rutanyarugusu na Mutenderi bari bwaronswe urucanco gusa bigishije uko birinda umugera. Tanzania mu kwezi kw'indwi uyu mwaka turimwo yarakiriye urucanco rwa mbere rwitwa Johnson & Johnson kuva muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigera hafi miliyoni. Izo chancho zahereye mu baturage bayo gusa. Incanco zibaye iza kabiri zitwa Sinopharm zishika 500,000 zikorerwa mu Bushinwa izo igiye gutanga ku mpunzi no kubandaniriza ko ku baturage bataronse iya mbere. Muganga mukuru w'ivuriro rivura impunzi z'Abarundi n'Abanyekongo bose hamwe Dr Henry Kinyuka niwe yakiriye izo ncanco ejo kuwa Mungu. Izo canco zitwa Sinopharm zigera 300,000 biraboneka neza yuko ari zikeye cyane ku mpunzi Abarundi n'Abanyekongo zigera hafi 100,000 zituye mu nkambi ya Nyarugusu.
Tuliweza kupokea dozi 3,000 kutoka mkoa za chanjo ya uviko aina ya Sinopharm. Kwa hizi chanjo tuliweza kuzisambaza katika
twakirie inchanjo zigera 300,000 kuva mu mugwa mukuru w'intara ya Kigoma. Dutegekanya kubanza gucandaga abakozi b'amashyirahamwe, abarongozi b'ikambi hamwe n'abaganga bakorera ku ivuriro rikuru n'ayandi mato mato ari mu nkambi. Niko byiyumvamo gusa hanyuma tuzaherukira ku mpunzi zose. Izi ncanco nizike ubwereranije n'impunzi zibarizwa muri iyi kambi. Dutegereje kuzozana izindi ncanco nyuma yaho tubonye uko impunzi zakiriye uwo mugambi. Izi ncanco ucandagwa kabiri kandi bitwara iminsi 21 kugira ugaruke gucandagwa ubugira kabiri.
Kuanzia siku ya kwanza ulipopata chanjo mpaka siku ya 21 unaweza ukarudi kupata chanjo ya pili.
Zimwe mu mpunzi z'Abarundi zahungiye mu nkambi ya Nyarugusu zirashima yuko izo ncanco naho zatebye gushika mu nkambi ariko zije hageze kubera gushika ubu atamugwayi yaravugwa muri ayo makambi. Gusa zisaba amashyirahamwe kubandanya abacungera bikwiye no kubashikiriza imiti ku mavuriro.
Cyambere cyo twe turashima bazakiye neza kuko zaje hageze ko ikiza kigiye gutera kenshi gihitana benshi kandi kigahahamura benshi. Ukuri turashima
hanyuma kandi baducungere bikwiye batuzanire n'imiti hafi.
Muraba ukungene mudukingira vuba na vuba turabiko tworonka gahengwe atwegwe turi impunzi. Bamwe bamwe ni bantu nikora harashobora gushikira nk'umuntu atakigenda ugasanga nyene ubuzima bwiwe burangirikanye.
Ubwo twasaba amashyirahamwe asanzwe afasha impunzi ko yo hagarara ikibazo cye kijyanye n'ubuzima bw'abantu n'amagara y'abantu n'iki kiza cya corona bakaduha ibikoresho byodufasha mu gihe turi ngaha mu buhungiro.
Nta mpamvu yavuzwe na Leta ya Tanzania kuki izo mpunzi zirimo guhabwa Sinopharm aho guhabwa Johnson & Johnson. Gusa yemeza ko Sinopharm ariyo ihari muri iki gihe nyuma yaho Johnson & Johnson yashitse mu kwezi kw'indwi uyu mwaka turimwo yaheze. Hatagize igihinduka umugambi uzoca ubandaniriza mu nkambi za Nduta na Mutenderi mu ntumbero yo gukingira impunzi umugera uhangayikishije amakungu corona. Kuva mu nkambi ya Nyarugusu iri mu gihugu cya Tanzania, James Jovini kubw'Ijwi ry'Amerika.
Tugushimire James Joven. Kuva ku itariki y'8 gushika ku itariki ya 12 y'uko kwezi kw'11 mu rwaruka rw'abarongoye abandi mu karere ka Afrika rurenga 10,000 rwarakurikiranye inama yitiriwe Africa Youth Leadership Summit ULEAD Summit 2021 igira gatanu. Iyo nama ishira imbere imigambi y'ugwaruka gishyirahamwe EAC yari igize iminsi ibera mu gisagara cya Arusha muri Tanzania. Mukuru w'ishyirahamwe y'ugwaruka nyafrika Eric Nsengimana yari muri iyo nama. Mu kiganiro yahaye Radio Ijwi ry'Amerika aratangura avuga uko iyo nama yagenze. Yavuganye na mugenzi wacu Frederic Nkundikije.
Inama yatanguye ya Arusha ku munsi wa mbere iri kigenda neza, ibyo bategekanije ku rutonde na cyane cyane ibijyanye n'imyigisho bariko baratanga n'impanuro bariko baratanga ku gwaruka biriko bigenda neza. Na cyane cyane yuguruwe n'userukira umukuru w'igihugu cya Kenya abicishije ku mushikiranganji ajejwe gwaruka muri Kenya, kandi ikaba ari inama ikomeye yashoboye kuba kandi hitabye mu Burundi, aho n'icegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu cy'u Burundi yashoboye gushyikiriza ijambo urwaruka ruri muri ino nama n'uriko rurayumviriza ku murongo nk'uko mwabivuze, kuko urwaruka rwinshi kubera ibihe turimo bya Covid ruriko rurayikurikira ku murongo rurenga ibihumbi umunani. Hano hakaba hari nk'ibihumbi bitatu yarusha. Rero inama iri kugenda neza nk'uko yategekanijwe, kandi ni inama ikomeye irimo ibihugu bitandukanye nk'uko mwaje kubivuga byo mu karere k'ubuseruko bwa Afurika, no muri Afurika yose, ndetse ubwa mbere yatanguye ari EAC gusa, none ubu hacemo n'ibindi bihugu bitari muri EAC nka za Tunisia zose ziri ngaha.
Murashaka kutubwira nk'ugwaruka rwo mu bihugu byegeranye n'u Burundi rwitavye iyo nama?
Ugwaruka ruri mu bihugu byegeranye n'u Burundi ni Congo na Tanzania niho riko rirabera. U Rwanda narwo ruri mu bihugu byegereye u Burundi, ruri ngaha kane ni kwinshi cyane twashoboye kwitaba ino nama. Ndetse n'u Burundi twashoboye gushika abantu 20 twitabye ino nama mpuzamakungu y'ugwaruka mu bijyanye n'iterambere no gufunga neza.
Tugarutse ku kivugo cy'iyo nama, ibi biriko birarangurwa canke ibiriko birashikirizwa ku byerekeye nka kazoza ka Afurika ni nk'ibi turazi ko muri iki gihe hari ibibazo bihambaye cyane rwose.
Ibiriko birashikirizwa cyane cyane n'ibijyanye no kurondera akazi ugwaruka, kubera ko nico kintu ca mbere bahagaze ko ingene amaprograme y'ugwaruka yoshigwa imbere amasicane mu bijyanye no guhanira amahoro n'umutekano mu bihugu bitandukanye, mu bijyanye no guhanahana ibidandazwa ku mihorizo bise e-commerce, bagahanahana kandi ibyiyumviro ku bijyanye n'ingene ugwaruka nyafurika gukorera hamwe, no ku bijyanye kandi n'amahoro n'umutekano, ingene intambara zogabanuka mu gihugu ndetse no mu isi. Ndetse hamwe rero n'ibyo bashimikira ko cyane cyane ugwaruka Afurika yo acu dushaka ni iyihe, Afurika yoba ari Afurika imeze gute. Rero aho baratanga umwanya bakagira bakavugana ku buntu ze kuri programme bise Arusha Debate, bakagira bakavugana ugwaruka kuri Afurika twifuza ico yo bimeze gute nk'ugwaruka rwo ruserukira Urundi mu bihugu bitandukanye, kugira ngo mbere kandi kugira ngo dushobore kugira kurara nyene ugwaruka rushobora kuronka akazi muri Afurika, rushobora kuronka mbere n'ingene dushobora kubaho. Ndetse inama kandi ikaba yateye iteka cyane na nyakubahwa yahoze arongoye igihugu cya Tanzania Jakaya Mrisho Kikwete, ari nawe asanzwe aserukira ULEAD ariwe patro wa ULEAD, hamwe n'umunyamabanga mukuru ajejwe injira ajejwe iby'akarere ka EAC, no kuvuga East African Community. Ndetse n'abandi batandukanye bakubihugu batandukanye basoye kuyita babicishije ku murongo.
Kubyerekeye kimwe mu byivugo by'iyo nama, kuronsa ubuzi urwaruka nk'uko mwabivuze, ubu ni ibihe bihambaye cyane rwose, aho ikibazo cy'ubushomeri mu rwaruka cyari gisanzwe gikomeye, hatariyongera ko icyo kiza cya COVID-19 ikintu mubona ko nk'urwaruka ruvuye mu bihugu bitandukanye ruriko rurasaba ko cyokorwa mu buryo bwihutirwa, ibintu urwaruka ruriko rurasaba muri iyo nama ni nk'ibi?
Inama izohera itariki 12 n'umusetso itariki 11 niho tuzogira amarekomandasiyo y'ibyo tuzoshobora gushyira imbere, ariko ubu bariko barashyira imbere cyane cyane ibintu bijyanye n'amahoro n'ibintu bijyanye kandi no guhanahana ibidandazwa hagati y'ugwaruka, hagati y'ibihugu bitandukanye, ndetse no guhanahana ama opportunity no vuga ayari aha aka wundi muntu akashobora ya benefice yako ni zo programme ariko barashira abona na se cyane ko bazanye abantu bakora iterambere amari mu makoperative abari muri mu by'amahoro abari mu byo gushyira hamwe ugwaruka kugira ngo shobore gushyira imbere ibijyanye ni ibijyanye n'iterambere rya Afurika. Rero ibyo bariko barahagarara ko cyane cyane bariko barahagarara ku bijyanye n'amahoro no ku bijyanye n'imigambi ijyanye na e-commerce no kuvuga urudandazwa ruciye kuri internet byoroshye. Hanyuma twabonye ko hari ibibazo bitandukanye kuri ku bijyanye na e-commerce kuko hari ibihugu bitayemera nk'u Burundi nabwo nyine ntibuyemera kubera ko ngira ngo bivana n'ingene igihugu kiba kiriko kirayinjira mu buhinga bwa none ubwo tusanga hari amakode amwe adashobora gutanga ariko ibindi bihugu byinshi ugasanga biremera iyo e-commerce. Rero umuntu uzeye ubu ariko baragira bikora hena n'ivyiyumviro ku ingene bashobora kugira bashobora guteza imbere Afurika mu madomene atandukanye y'uburimyi ndetse hariho nk'abanyarwanda bavuze ko barimo ipiripiri bafite isoko niniya cane yo kurima ipiripiri bavuga bati twoshobora kugira mukayirima namwe muri bihugu by'iwanyu hanyuma mukashorera mu Rwanda tugashobora kuyihingura nabo bayitwara muri Chine. Rero twashoboye kubonana n'abantu batandukanye bakora ibitandukanye ivyo rero biriko biradufasha cyane kubona ingene dushobora natwe gukora ibituraba nk'abavuye mu bihugu bitandukanye mu wese araba ibimuraha.
Tufite umunywanyi w'iradiyo hejuru ry'Amerika Desire muraho murakomeye
twakomeye
muri hehe
muntara ya Kirundo muri komine Busoni.
Ni vyiza cyane rwose turiko tuvuga cyane cyane ku nama yo kwihuza urwaruka tuvuye mu bihugu bitandukanye byo muri Afurika iyi nama mushaka kuba mushaka no gukurikirana kuko iri ku murongo ngurukana bumenyi murasi ikibazo banafite icyumviro turi kumwe n'umwe mu Barundi bagiye muri iyo nama akaba arongoye n'ishyirahamwe AJAP Africaine. Désiré mufite ikibazo icyumviro duga ku ijambo mukanya gato
ko mbanze kuramutswa mutume mwadutumiriye
ndabamukije dete
ama situation nari ifite murabona nk'abantu tuba ino mu hagati n'ibya iryo terambere bizoshika tweri dushikiye.
Urakoze kuri icyo kibazo cyiza Eric Nsengimana.
Murakoze cyane Dezi, iterambere rirashika rikabashikira kandi murazi ko imigambi myinshi iriko irakoreka ikorekera mu ntara zitandukanye nimba na imigambi ya masoce aba yateguwe abera mu ntara rero azoshikira. Ariko ikintu cya mbere na Leta y'u Burundi iriko irashyira imbere ni uko mwogerageza kwinjira mu makoperative mukaja mu mashyirahamwe kugira ngo vyorohe n'ukoze umugambi kuronka abo bakorana vyoroshe nayo iyo uri wenyene nyene kugira umugambi ushobore kugushikira uri wenyene biraheza bikagorana. Ariko abakora imigambi iyo bayicishije cyane cyane mu mashyirahamwe biroroha cyane gushikira benshi bishoboka no kugira ngo bashobore kwiteza imbere byoroshye kuko baba basanzwe babikora.
Murakoze kunyishyura mu muhaye. Turi kumwe kandi na Daniel mwiriwe neza.
Mwiriwe neza turabakunda cyane.
Murakoze cyane rwose natwe turabakunda. Muri hehe ga Daniel?
Ndi mu Rwanda.
Kandi kazina ni nde?
Ni Nizeyimana.
Nizeyimana duga ku ijambo ikibazo cy'imvuye.
Ikibazo nabaza urwo rubyiruko.
Yego.
Ese ibura akenshi ko usanga ibura ry'akazi muri Afurika biterwa akenshi n'amasomo abana baba barize mu mashuri bitewe n'uko imirimo mu bihugu mu bigaragara iba itahari hakorwa iki kugira ngo amasomo abana biza mu bihugu byo muri Afurika bijyane n'imirimo ihaboneka. Noneho ikibazo cya kabiri hakorwa mbese kubera iki akenshi mu mashuri batemera ko abana bihitiramo amasomo bumva ajyanye n'ibyo biyumvamo ahubwo bagahitirwamo ayo bumva leta yifuza ko biga?
Ibibazo byiza. Ibibazo bya kabiri, ikibazo cya kabiri n'ikibazo gishobora kwishyurwa n'abantu cyane cyane baraba ibyerekeye indero n'inyigisho. Icyo ni ikibazo gihambaye cyane rwose. Ariko reka ndamuha akanya Nsengimana agire icyo avuze ku kibazo cya mbere tuga kuri jambo.
Murakoze cyane. Ku bijyanye n'inyigisho zijyanye no kwihangira imirimo abantu benshi ubu bariko baramareta mensa tandukanye bariko arahindura amaprogramme ajanye no kwigisha mvuze nk'amerereye mu Burundi baramaze kugira guhindura programme bahereye mu mashuri matoya bita fondamental muri icyo gihe rero iyo bigisha iby'imyuga bakigisha urwaruka rugakura ruzi ko rurangitse amashuri rutegetswe kwikorera ibijyanye n'iterambere rukarangiza rutazi ko rusozerinze muri icyo gihe barisa ari byiza ko umuntu ahejeje ishure aca aronka ibyo ashobora gukora ndetse no gukora amashyirahamwe yiwe ashobora kumuteza imbere. Ibyo rero ni ubuntu biri ku meza y'ibyo turiko turavugana ko ariko ari amaleta yamaze kubibona ko by'ukuri bipfira mu kwigisha yamaze gufata iya mbere kugira ashobore guhindura iyo nyifato babikije mu mashuri y'intango.
Tumibutse nshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo Nkwiye ijwi rya Amerika, turi kumwe na Jean Baptiste. Muraho Jean Baptiste.
Muraho.
Turaho turakomeye. Muri hega Jean Baptiste?
Mu Rwanda ndijumbuje Jean Baptiste mu karere ka Ruhango.
Ni vyiza cane gose. Akandi kazina ninde?
Nijumbusha Jean Baptiste ariko kuzina rya kabyiniro ni Batterie Faible.
Batterie Faible ni ukugira batterie forte?
No, faible.
Ni vyiza cane gose. Reka rero muje kwijambo, muduge kwijambo ikibazo cy'imvira. Turiko tuvuga kunama ikwibera Iarusha mu gihugu cya Tanzania, inama yahuje urwaruka.
Ikibazo mfite ndumva ko babahugura ku bijyanye na entrepreneurship, ariko urubyiruko ikibazo gikunda kugira ni ukubura ikintu bita igishoro cyo kwita capital. Noneho umuntu akaba yarabyize mu bitabo ariko yajya gushinga nk'umushinga akabura nk'igishoro. Ubwo buryo ki babafasha gute ku buryo ki bagana nk'amabanki kugira ngo abone ukuntu babone nk'inguzanyo mu kugira ngo bashinge nk'iyo mishinga, wenda baba barize babona kugira ngo batangize nka ntuze batangize umushinga.
Ikibazo cyiza Eric Segibana, icyo kibazo cyo bakiko kirakicikirizwa kuko ikibazo urwaruka rwamara rwashikije umwanya wose, naho haba hari imigambi myiza, ibyumviro byiza, kenshi na kenshi umutahe urabura. Ibibazo byo kugira ngo uronke ingurane navyo bikaba bitoroshe kugwaruka utatangura gukora. Icyo kibazo cyo bakiko kirashikizwa muri iyo nama?
Navuze ko bariko barashikiriza ibibazo byose bihanze urwaruka n'ibyo birimo, ariko ku cyo nubwira urwaruka kujyanye no kubura imitahe no kubura ubwishingizi, nibaza ko kuri ibyo byoroshye cyane nko mu bihugu bimwe bimwe bimaze kutahura akamaro k'urwaruka. Urwaruka karahara mu Rwanda ntibacura cyangwa se urwaruka nk'uko mu gihugu cya Tanzania bivutse nibo benshi muri Afurika kandi nibo bashobora kugira ku bisho batereye mu rwaruka. Rero amaleta amaze kubitahura ariko aratorera umuti icyo kibazo, kandi ubu bakaba batwemereye ko kigiye kuja mu mino ya yase, ni ukuvuga kigiye kuja mu mino y'ibihugu bitetoka. Rero bizoba byoroshe nk'ibihugu biburike ngaha ko bashobora gutora inyishu byoroshe nk'uko Uburundi buriko buratora inyishu kuri icyo kibazo. Nacyo nyine cyabaye ikikomeye kuva kera, ariko uno munsi kikaba kiriko kiroroha. Rero no mu bindi bihugu naho nyene novuga ko naho nyene boshyira imbere cyane kugira pledoye ku maleta yabo kugira ngo urwaruka rudafise ubwishingizi rushobore kubironka.
Nshuti mu duteze amatwi, aha niho dusoreje amakuru yacu yo kuri iyi saha. Ndabashimiye ko mwahisemo gukurikirana radio Ijwi rya Amerika. Nshimira na bagenzi bandi bamfashije gutegura aya makuru. Uwashize hamwe aya majwi ni Francis Gebeyehu. Amakuru yarahagarariwe na Etienne Karekezi, naho kuri mikoro mwari kumwe na Ange Fidèle Niyongabo. Abasezeye ndabifuriza amahoro n'amahirwe.
It's the MP Record. Dr. Mash Production. Holy Seven, your smile. Nasikiliza sauti ya Amerika. Tusikilize sauti ya Amerika. Yelewe, yelewe. Vipindi vya furaha manu moja na upendo. Dusangiri jambo ya huje benshi. muri franga ya kose byinshi agasaro kaburaga kabonekeye benshi aha kabonekeye benshi ejo hisa nayo yakoze byinshi dususuruke na muzika yakoze byinshi amerikana iwayo mu ntara ejo hisa nayo yakoze byinshi dususuruke na muzika yakoze byinshi amerikana iwayo mu ntara Amen.